mukomeje kumva radijwi ya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tuti zacu mwiriwe neza ne Eugenie Mukankusi hongiye kubasuhuza ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mwanya. Murayakurikira kuri internet kuri www.radioyacu.com ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 mu Burundi no kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi Caporal Chef Jerome niyo nkuru wo muri polisi y'igihugu arafunze. Arazira iki?
Caporal de police chef niyo nkuru Jerome yabuze ibintu byinshi aranifatira mu gahanga aratuka inzego bigiye yakoze ntawari yabimutumye niwe yitumye yambitse biceyi ugwego kujya siko yari kubikora.
Uyu ni umuvugizi wa polisi y'u Burundi Désiré Ndikumana. Ubushinjacyaha mu rwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramet yatangaje ko umwanzuro w'ubujurire wo kutaburanisha Félicien Kabuga ugomba kubahirizwa. Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Victoria Nuland ejo yagiye muri Nigeri kuganira n'abasirikare baheritse ubutegetsi mu kwezi gushize. Ntacyo byatanze. Amakuru arambuye ni mu kanya gato. Tuhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Ethiopia, Ethiopian Airlines yahagaritse indege zayo zijya mu mijyi itandukanye y'intara ya Amhara harimo n'umurwa mukuru wayo Bahedar kubera ibibazo by'umutekano. Fidel Niyongabo araduhinkura irambuye.
Sosiyete Ethiopian Airlines yahagaritse ugo ruja n'uruza rw'indege zayo kuva mu ndwiheze mu bindi bisagara bitatu byo mu ntara ya Amhara bya Gonda, Laribela na Desi. Mu itangazo iyo sosiyete yamenyesheje ko abagira ingendo n'indege zayo ko uruja n'uruza rw'indege zayo ejo kuwa gatatu ku munsi wa kane no ku munsi wa gatanu mu bisagara bya Desi, Gonda, Laribela na Bahilda rwahagaritswe. Leta ya Ethiopia ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye yarafashe ingingo zo mu bihe bidasanzwe mu ntara ya Amhara iriko iberamo ingwano ikomeye. Iyo ngingo ifashwa amezi icyenda gusa inyuma y'uko ingwano yihaye inkumbi mu ntara bihanura bibe ya Tigreya irangiye. Intego zo mu ntara ya Amhara zirimo abagwanyi bashira inyungu zabo mu bwoko bw'Abamhara bazwi ku izina rya Fano barafashije leta mu rugamba yari mu bwoko kugwanya inteko zo mu ntara ya Tigreya hagati y'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2020 n'ukwezi kw'11 mu mwaka w'2022. Yamara imishyamirano hagati y'izo mpande zombi yaribonekeje mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka inyuma yo kumushikira nganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed atangarije ko ashaka gusambura inteko zidasanzwe zashizweho n'intara zitari nke zigize igihugu mu kiringo cy'imyaka 15 irangiye. Abo mu bwoko bw'Abamhara bashyira imbere inyungu zabo babona ko leta ishaka kugabanya ingufu z'intara yabo. Ingwano hagati y'igisirikare cya leta n'abagwanyi bazwi ku izina rya Fano yariyongeye kuva hagati mu kwezi kw'indwi k'uyu mwaka. Ibyo byaratumye ibihugu byo mu mahanga bitari bike bisaba abanyagihugu bavyo kwirinda kuja mu ntara ya Amhara.
Nkuko nari mbabwiye dutangira, Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Victoria Nuland ejo yagiye muri Nigeri avuga ko ibiganiro yagiranye n'abasirikare baheretse ubutegetsi mu kwezi gushize bigoranye. Geoffrey Mutagoma arakomeza inkuru.
Nkuko yabitangarije abanyamakuru kuri telefone, Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Victoria Nuland yari i Niamey aburana na Musa Salu Barmu wishyizeho kuba Minisitiri w'ingabo zahiritse ubutegetsi muri Nigeri. Yari kumwe n'abandi basirikare batatu bo ku rwego rwa koloneli bamufasha muri ibyo biganiro. Victoria Nuland avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabagaragarije inzira bakwiye kunyuramo ngo basubizeho ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi ariko ntibabikozwa. Yavuze ko Amerika yaberetse ibyo bashobora gutakaza nk'imfashanyo mu by'ubukungu no mu bindi baramutse badashubije ibintu uko byari bimeze mu gihugu. Habaye kubwizanya ukuri cyane ndetse hamwe na hamwe bikagorana kuko Amerika ishaka ko ikibazo cyarangira binyuze mu kumvikana, nyamara baheritse ubutegetsi batsimbaraye ku buryo bifuza ko byagenda nubwo bihabanye cyane n'itegeko nshinga rya Nigeri. Nuland yaganiriye na Bamuntu abo ari kumwe mu gihe cy'amasaha abiri ndetse na nyuma bakomeza kugirana ibindi biganiro ku ruhande, ariko ibyo yasabaga byo kubonana n'umukuru w'abaheritse ubutegetsi Abdurahman Tiani na Perezida Mohamed Bazoum babwambuye ntibabimwemerera.
Ubwongereza bwafatiye ibihano sosiyete yo muri Iran ikora indege zitagira abaderevu drone n'abandi bacuruzi bo mu mahanga atandukanye baha intwaro Burusiya mu ntambara burimo muri Ukraine. Ibindi kuri iyi nkuru na Diane Ninahazwe.
Muri rusangi leta y'Ubwongereza yafatiye ibihano bigera kuri 25 inganda n'abantu bakomoka muri Irani, Turukiya, Belarusiya, Slovakia, Ubusuwisi, Emirati Unize z'Abarabu n'Uburusiya. Umushikiranganje ajeje imigenderanire y'Ubwongereza n'ayandi makungu James Cleverly yavuze ko ibihano vy'ino nshuro biri mu bikarishe igihugu ciwe kimaze gufatira Uburusiya. Yongera kandi asigura ko ibi bizotuma Uburusiya bufise ibibazo by'ibirwanisho butabandanya kubironka mu buryo bworoshe. Societe yo muri Irani yitwa Paravar Parts ikora utudege tutagira umudereva drone mu Gifaransa n'indongozi zayo indwi bari basanzwe ari mu bihano bafatiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka. Ibihano bishasha byafatiwe impande zitandukanye zagirizwa gufasha Uburusiya mu ntambara burimo na Ukraine biziririza societe yariyo yose yo mu Bwongereza kugira icikorana n'impande zafatiwe ibihano. Ivyo bihano bitegeka kandi gufatira ubutunzi bwose bw'aberwa n'ibihano buri mu Bwongereza. Kuva Uburusiya butanguza intambara muri Ukraine, Ubwongereza bumaze gufatira ibihano amasosiyete n'abantu bagera ku 1,600. Ibindi bihugu bimaze gufatira ibihano impande zifasha Uburusiya birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango umwe bwa Buraya.
Barakoze bagenzi bacu Odiane Nene nahazwe na Geoffrey Mutagoma hamwe na Fidel Niyongabo kuri aya makuru havugwa hirya no hino ku isi batugezeho ni kuri radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no kuri YouTube na Facebook vewa radio yacu. Mu kanya gato cyane na makuru y'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu Burundi umupolisi ufite ipeti rya Caporal Chef witwa Jerome Niyonkuru afungiye muri kasho ya polisi ishinzwe ubugenzacyaha i Bujumbura kuva kwa gatandatu ushize. Yafashwe harimo akangurira abagenzi be kutarya ruswa. Eroze wirika neza araduha inkuru irambuye.
Jerome Niyonkuru afite ipeti rya Caporal afungiwe mu gasho y'igipolisi kigezwe amatoza ku murwa mukuru w'utunzi Bujumbura kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze. Yafashwe inyuma yaho ku minsi ya kane n'iya gatanu umuntu uheze nyene yari yabonetse ku mashusho ya video ariko agenda afite bibiliya mu ntoki. Abamubonye bemeza ko yari afite icyo gitabo mvugamana mu kuboko kw'ibubamfu maze yafata idarapo ry'u Burundi arizingira mu imereo ryo kuboko kw'iburyo. Aha yari hakoreye igipolisi kigejwe umutekano wo mu ibarabara kizwi nka PCR hari ku munsi wa kane. Bukeye bwaho yabonetse mu nyubako za meri ya Bujumbura atemerera yunga mu ryo yavugiye muri PCR. Amakuru dukesha amasoko yo kwizerwa avuga ko kwa gatandatu yaciye atabwa muri yompi. Umuvugizi w'igipolisi kuri wa kabiri ku muhingamo yasiguye ko mu byo Jerome Niyonkuru akurikiranwa ko harimwo kwambika icyeyi inzego. Dedre Nduwimana
yambitse icyeyi urwego kugeza ko yari kubikora iyo abona yuko hari amakosa yabaye. Ewe ati ngina murabe naka yagize kiniki agashyiraho n'ivyemezo.
Ariko ibyo umupolisi muto yavuze bisa n'ibyo Perezida Ndayishimiye yashikirije kwa gatatu uheze atahuta avuye mu bihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa. Yafatiye ku mahera y'umurengera abacuruza bo mu masoko ya kijambere mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura batwe agera kuri 500% hisunzwe y'abahora bishyuzwa buri kwezi. Niko kubonera ko gusaba ko barenganurwa.
Ivyo bivuga sanga mutarabiheza igitoa mutabikora n'uko bajya nyine bahibiturire mwebwe. Ndazi yuko mu minsi yahera twararondeye kugira ngo abadandaza bose bagire ibanza mu isoko baharuye neza. Kubera iki abajeje intwaro nabo bari muri babaje murugamba ko gutuze nurugamba utarubaye gogoro rakubaye indishonjera kusabata araye nzara hazinduka inziko none bacengaho oh bakamvura bene gihugu ndiko darerane fase barundi bazontsinda mu bana banje mugamba umbe kwari ibara kubona indongozi zishobora kuri ibintu nk'ibyo
ndo imana bwira pe yandi bege police cyo Burundi avuga ko ufunzwe yakoze akazi atarajejwe kandi atawa kamutumye
akazi yatumwe n'ugwego rw'igipolisi rwigejwe yakoze akazi yarajejwe si ujejwe kakazi kubwirutsamana mu gipolisi ekaye nawe tuzi muri ibyo bintu si ukatajejwe caporal de police chef niyo nkuru Jerome yarabuze ibintu byinshi mbere washaka aranifatira mu gahanga aratuka inzego sumugumutsi n'umuntu akomeye mugabo gushika kuri uyu mwanya ahubwo ari mu biro by'inyamiramabi ariko arumvirizwa ku makosa yakoze bigeye yakoze nta wari yabimutumye niwe yitumye hanyuma akora n'ibitari byo yarenze amategeko
Hanya matenga kwa wana kumpolisi tarika alenganyu wa Ijuja Amerika aja wa jujia emesa janzeri girimana mkuru wa tukunora taja Burundi
Unarabye ifatwa n'ifungwa ry'uno mupolisi tukuvuga yuko hariho kumuhohotera kuko icamirizo yavuze ntiyabeshe ntiyabeshe kuko amaraporo yaba amaraporo y'ugwego rujeje gucungera ibyinge n'amafaranga akoreshwa y'igihugu byo bita special general baramaze kuvuga katari gake yuko hari ibyo kunyuruza amafaranga kujya ruswa n'ibindi ibyo rero bikongera bigashika kigwa n'amaraporo y'amashyirahamwe yigenga kaza tarseme oricom n'izindi zikora ibyo yavuze yuko hari ibwo ibiturire mu bantu bakorera leta ashanye mu gipolisi kandi wewe mukuru w'igihugu nuko tuba turinjiye yuko afata ingingo kuri abantu banyonora itunga ry'igihugu
n'itundu bitabu mana bwaha cyo Burundi izaha caporal Jerome niyo nkuru akurikiranwe ko bihanishwa mu nyororo uri hagati y'ukwezi n'imyaka itanu cyangwa kuri ihadabu riri hagati y'ibihumbi 10,000 by'amarundi ufunzwe akorera mu gipolisi cy'inyamiramabi akabasenga muri imwe mu mashengero ya protestanti mu Burundi eroje urikaneza ijuja Amerika
eroje urakoze amakuru yacu harakomeje urugereko rw'ubujurire rw'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha rwahamije icyemezo cy'urugereko rwa mbere ko Felicien Kabuga atazakomeza kuburana kubera uburwayi Temistocle Mutijima araduha ibisobanuro
Ubujurire muri uru rubanza bwari bwatanzwe n'ababuranyi bombi ni ukuvuga ubushinjacyaha n'ubwunganizi bwa Kabuga ku ruhande rw'ubushinjacyaha bwari bwajuriye icyemezo cyafashwe n'abacamanza ko Kabuga atagishoboye kuburanishwa ku mpamvu z'uburwayi bwo kwibagirwa bikabije bwa dementia byemejwe n'inzobere z'abaganga ko afite ni mu gihe abunganira Kabuga nabo bari bajuriye icyemezo cy'abacamanza cyanzuraga ko bwana Kabuga yaburanishwa hakoreshejwe ubundi buryo bujya gusa neza nk'urubanza ariko ntiyabeho guhamwa ibyaha Inteko igizwe n'abacamanza bane b'urugereko rw'ubujurire ku bijyanye n'ubujurire bw'ubushinjacyaha yanzuye ko nta shingiro bufite ibyo inteko yabishingiye ku kuba mu bujurire bwabwo ubushinjacyaha bwarananiwe kugaragaza ku rwego rwafashe iki cyemezo rwaba rwarakoresheje ihame ry'amategeko ritari ryo cyangwa se ngo bugaragaze ko hari aho rwibeshye mu gusuzuma ibimenyetso ubwo rwanzuraga ko Kabuga atagishoboye kuburana kubunganira Kabuga abacamanza bo mu rugereko rw'ubujurire bahaye ishingiro ubujurire bwabo Mu cyemezo cyabo bavuze ko basanze haba muri stati ishyiraho urugereko rwasigariye kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha yewe no mu manza zaciwe na rwo mbere cyangwa si zaciwe n'inkiko rwasimbuye ntateganyijwe ku buryo bujya gusa nk'urubanza bwakwifashishwa mu kimbo cy'urubanza nyirizina nk'uko abacamanza b'urugereko rwa mbere bari babyanzuye bityo urugereko rw'ubujurire rusanga ibigize ubwo buryo bw'imiburanishirize binyuranya n'ibiteganywa na stati byemerewe ababuranishwa n'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ku bw'ibyo abacamanza b'urugereko rw'ubujurire mu cyemezo cyabo bakavuga ko basanze mu guhitamo ubu buryo urugereko rwa mbere rwarakoresheje ububasha rudahabwa na stati igenga urwego ibyo bikaba bigize ikosa ryo mu rwego rw'amategeko ari nayo mpamvu icyo cyemezo cyo gukoresha uburyo bujya gusa nk'urubanza mu kuburanisha Felicien Kabuga urugereko rw'ubujurire rugitesheje agaciro urugereko rw'ubujurire rwafashe icyemezo cyo kohereza iki kibazo mu rwego rwa mbere rwari rwaburanishije uru rubanza ruruha amabwiriza yo guhagarika imirimo mu gihe kitazwi kubera ko bwana Kabuga atagishoboye kuburana urugereko rw'ubujurire kandi rwategetse inteko ya mbere yaburanishije uru rubanza gusuzuma vuba mu bushishozi ibijyanye n'ifungwa n'ifungurwa rya bwana Kabuga urugereko rw'ubujurire rwavuze ko mu kugera kuri iki cyemezo rwazirikanye ku inyungu z'umuryango mpuzamahanga mu kuburanisha abantu baregwa ibyaha bikomeye by'ihonyorwa ry'amahame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu rigomba guhuzwa n'uburenganzira bw'ibanze bw'uregwa. Rugasanga kandi iryo huza rigomba kugerwaho hagendewe ku biteganyijwe mu nshingano z'urwego. Urugereko rw'ubujurire rwanavuze ko mu gufata icyemezo cyarwo rwanazirikanaga kubazize ibyaha kabugaregwa ndetse n'ababirokotse bategereje igihe kirekire k'ubutabera butangwa, kandi ko kutabasha kurangiza amaburanisha muri uru rubanza kubera ikibazo cy'ubuzima bwa Kabuga bibabaje. Icyakora uru rugereko rukavuga ko ubutabera bubasha gutangwa gusa binyuze mu manza ziboneye kandi ziburanishijwe hubahirizwa uburenganzira bwuzuye bw'uregwa nk'uko biteganyijwe muri sitati igenga urwego. Nibutsa ko mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka aribwo urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga rwanzuye ko Kabuga atagishoboye kuburana. Ni icyemezo cyafashwe nyuma yo kumva mu rukiko inzobere eshatu z'abaganga zakoreye Kabuga isuzuma buzima zikagaragaza ko afite uburwayi bwo kwibagirwa bikabije bwa dementia. Izo nzobere zabwiye urukiko ko nta mahirwe ahari ko Kabuga yazoroherwa ko ahubwo uburwayi bwe bugenda burushaho kwiyongera uko iminsi ishira.
Urakoze mugenzi wacu Temitoke Mutijima. Umushinjacyaha w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza z'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramers yatangaje ko uwo mwanzuro w'ubujurire ugomba kubahirizwa. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yasomye itangazo rye.
Umushinjacyaha w'urwego rwasigariyeho kurangiza imanza zasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha Serge Bramers yatangaje kuri wa kabiri ko yasuzumye neza icyemezo cy'urugereko rw'ubujurire ku birebana na Kabuga. Aragira ati icyemezo bafashe kigomba kubahirizwa n'ubwo bwose umwanzuro udashimishije. Yakomeza agira ati uyu mwanzuro watewe ahanini n'uko Kabuga yamaze imyaka myinshi yarihesha ubutabera, yarazi neza ibyabaye mbere no mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi, ariko yanga kwitaba urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ngo yiregure ku byaha aregwa. Yafashijwe kwihisha n'umuryango we n'inshuti ze kuva muri Kenya kugeza aho yafatiwe mu Bufaransa. Umushinjacyaha Bramers akomeza agira ati ndazirikana abahitanywe na Jenoside kimwe n'abayirokotse bamaze imyaka igera kuri 30 bizeye ko bazabona ubutabera. Nzi neza ko iki cyemezo kirushaho kubahahamura no kubakura umutima. Ubwo mperuka mu Rwanda niyumviye ukuntu bari bizeye ko iburanishwa rya Kabuga ryakurwa rikarangira. Aragira ati mbijeje ko urwego nyobora rutazahagarika kubakorera ifatwa riheruka rya Fulgence Kayishema rirerekana ko abakoze Jenoside mu Rwanda bazayikurikiranwaho mu nkiko zo mu Rwanda no mu bindi bihugu. Arangiza avuga ati umwanzuro wafashwe ushobora kuba udashimishije, atariko guharanira ubutabera ku bazize Jenoside n'abayirokotse ntibizahagarara.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urubyiruko rw'Abanyafurika bagera kuri 700 baheruka kwakirwa na za kaminuza zitandukanye zino muri Amerika binyuze baragenda bigura ubwenge ndetse n'ubumenyi. Ni mu rwego rwa gahunda yitiriwe Nelson Mandela yashyizweho na Barack Obama wahoze ayobora Amerika. Umwe muri abo banyeshuri cyangwa se muri urwo rubyiruko ni Iradukunda Katia Greta, afite ishyirahamwe cya St Art House. Greta hakora ibintu bitandukanye mu gihingwa cyitwa Jacinthe d'eau kiri mu byo abakurikirana cyangwa se impuguke mu bidukikije bemeza ko bibangamira ibidukikije. Undi muri urwo rubyiruko ni Chancelle bamuhaye bombi baturutse mu Burundi. Chancelle aharanira uburenganzira bw'abana aratangira adusobanurira uyu mugambi bajemo.
Mandela Washington Fellowship novuga ko ari ni programme aho leta ya Amerika iha amahirwe ugwaruka rwo muri Afrika, muri Afrika yo
munsi y'ubugaragwa bwa Sahara.
Ego bakabaha amahirwe n'ugwaruka ruba rusanzwe rufise imigambi ruriko rurarangura bwo guteza imbere ikibano, guteza imbere igihugu, ekanyene no kwiteza imbere ku ruhande rwabo, mugabo ibintu bigirira kamaro abandi bantu. Rero babaha amahirwe yo kuza kwiga ibijanye na leadership n'uburongozi bwiza, bakavyigira ngaha mu gihugu ca Amerika mu ma university ateye imbere cyane ngaha muri Amerika, bakabigisha ego ingene boshobora kuja nabo yo ubumenyi bakuye nga kuja kubukoresha mu guteza imbere ibikorwa basanzwe bariko barakora mu bihugu baje bavamo.
Nivyo koko ugwaruka rw'abanyafrika rusanzwe ruko rurakora ibintu byinshi cyane rwiteza imbere, ruteza imbere ikibano cabo, gusa babafasha gutera indi ntambwe imbere nkuko bivuze kwisununura, bakavuga bati hari izindi nyigisho mushobora kuronka muri aya makaminuza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chancellor, wewe rero nawe urafise umugambi wawe batarakubona kuri Instagram bakomenye uharanira gateka kabana abantu aho nikora, ivyo vyatanguye gute?
Ndi umwe mu bitanga mu guteza imbere gateka kabana mu gihugu cacu c'u Burundi, nkaba ndongoye ishirahamwe ryitwa Hope for a Better Future riharanira guteza imbere agateka k'umwana cyane cyane umwana wa ntaho nikora mu gihugu cacu c'u Burundi, mu kuronka uburenganzira bwo kwiga, mu kuronka uburenganzira bwo amagara meza, kuvuzwa agwaye, eka ndetse n'ibindi. Rero ivyo nabitanguye nkigifise imyaka 16 naronse amahirwe yo gukorana na UNICEF Burundi muri programme yitwa Enfant Journaliste. Baha amahirwe abana baba bafite imyaka 12 gushika kuri 16 yo kwimenyereza umwuga wo kumenyesha amakuru, mugabo ubikorera abana, kuvugira abana bari mu bibazo, abana bari mu ibarabara, abana b'abinosa, abana bari mu miryango y'abatwa ingorane bahura nazo. Rero niho natanguye kwiyumvira ati ego nibyo nabavugiye kuri radio nkuko turiko turabigira, mugabo ni gikikindi nanokora, kuko naganiriye n'umwana yabuze ikayi imwe canke isitiro imwe kugira aje ku ishuri, none ni giki nka chancelle noshobora gukora kugira uwo mwana aje ku ishuri aronke iyo kaye, aronke iyo karamu. Rero niho natanguye kuza, ntivyari byoroshye kuko nta buryo narindi umunyeshuri nanje, hama mu nyuma ndaronka amahirwe yo kuronka formation yitwa social media for social change, ingene twakoresha ubuhinga ngurukana bumenyi mu guhindura ikibano cacu. Niho namenye yuko ku buhinga ngurukana bumenyi hariho ushobora kwegeranya amahera ugakora imigambo ubushaka kurangura ku buhinga ngurukana bumenyi, hari ama grant, ni abantu bashobora gushigikira imigambi ubu uri kurakora ku buhinga ngurukana bumenyi, hariho ivyo byose dushaka dukeneye nk'ubumenyi canke nk'uburyo kugira twiteze imbere, duteze imbere n'ikibano cacu. Niho naciye ntangura kuzandagira ama fundraising kuma kwegeranya uburyo kuma nkoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwo kufasha abana b'u Burundi.
None muri cyo gikogwa wagira tere ntambwe imbere, urabona ibindi bikenewe, kuko utanga igikogwa nk'ico wavuze yuko ucusanga hari ibintu byinshi bikenewe, uburyo kugira ngo ubwegeranye, kuko ndazi hari ugaruka rwinshi nabwo ruvuga ati imbega no ufasha gutembega no herahe uburyo nibuke, wewe utanguye kwegeranya ubwo buryo ku mbuga ngurukana bumenyi ma rezo sosio wabonye ari kintu coroshe?
Novuga yuko bitoroshe, ntivyoroshe kuko utegereza novuga gute gukonvenka abo bantu bagushigikira, ukabereka yuko ayo mahera bayatanze atarayo chancelle yo kwiteza imbere canke yo kwinezerezamwo, mugabe ari amahera agiye gukora inyamba ari umwana, mvuze ngo ngombe nugurure canteen scolaire nk'akare ko turafise canteen scolaire aho tugaburira abana bava mu miryango y'abatwa iminsi yose gura kwa mbere gushika kwa gatanu, mu ntumbero zo kugwanya igitigiri c'abana baheba ishuri kubera inzara, hamwe no kugwanya indwara zituruka gufungura nabi ku bana bari musi y'imyaka 5. Ni muri site village yitwa Busekera iri muri commune Bukeye intara ya Murambi. Nk'ubu mvuze nk'akarorero, mvuze nko kuri uwo mugambi, mbwira abantu bankurikirana ku buhinga ngurukana bumenyi cyane cyane nka Instagram, kwa n'ufite abantu benshi bankurikirana, abantu barenga 14,000 bankurikirana, ndababwira ati mfise umugambi umeze uku n'uku n'uku, nkeneye uburyo bungana uku n'uku n'uku, ufise ica nterera yoterera tukabikora, canke nko kwegeranya ibikoresho by'ishuri nk'ubu urabona ni ku 9 kurageze, naho ne ndabigira ugasanga abantu baritanze, hari umpaye ikayi imwe, umpaye ikayi ijana, umpaye ikayi igihumbi, ego nuko ndabigenza.
turaza kuganira ku bindi bikorwa byinshi bijanye n'ivyo kuko hari igihuja mu ntara zitandukanye ugatanga makaye ugatanga imfungo gwa nkuko bivuze tuhama twongere tunagaruke kuri uwo mugambi wa Yali ivyo wizemwe muri wo twizere ko mukanya kari imbere na Greta kati ya Greta zoba yashitse deka duhere ku bari kuri Facebook kuri Facebook turafise Ben ku murongo wa telefone amahoro neza
ego amahoro neza
mwiriwe
mwiriwe neza mara amahoro namwe
turaho turashimwe na chance re turi kumwe
ego akabazo nari mfise yo opportunity umuntu ayironka gute kugira ashimwe na kugira
ego urakoze reka tumuhe jambo chance
ego iyo opportunity imisi yose mu kwezi kumunani kuva mu mwaka wa 2016 ni naba ntihenze imisi yose mu kumunani baratanga biyandikisha ukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi ni link batanga hama ukiyandikisha bakubaza ibibazo byinshi biba bijanye n'umugambo ukora na parcours yawe amashuri wize aho wakoze ibikorwa uri kurakora hamwe n'ibindi bibazo bijanye n'ubuzima busanzwe nk'akarorero nka jewe umwaka weze mu 18 niho nari na playinze barashobora kukubaza ibibazo bijanye na covid ko urabona yari mu gihe iheze covid bakubaza ico yoba yarakononeye ingene washoboye kuvyitwaramo n'ibibazo bisanzwe gusa bigufata umwanya ukiyumvira ugashiramo ubwenge kuko urumva ni ihiganwa nababwiye yuko twatanze intuze zacu turi abantu 35,000 hama batoramwe batoramwe amajana 7 twagize turi 35,000 batoramwe amajana 7 ni higanwa utegerezwa gutegura neza
intu
rwandiko rwa ukarutegura neza kugira ruronka amahigwe yuko ari wewe batora uwo ari we wese umujena bafise urwaruka afite imyaka guhera kuri 25 gushika kuri 35 kandi avuga neza icongereza kuko inyuma yuko utanga iyo ugo rwandiko rwawe baraguhamagara ukaja gukora interview ikibazo cyo kuvuga muri ambasade ya Amerika mu Burundi hama bagatoramwo ababo baba bakeneye nyambari batatu bagatoramwo batatu nyambari bangahe bagatoramwo abonyene baba bikwiye baba basumbije abandi
ego none kabazo iyo linki umuntu atayironka hehe tanke bashira ku marezo sosio atandukanye
ego bayishira ku marezo sosio atandukanye urashobora kwisanga kuri ambasade kuri ama rezo sosio ya ambasade ya Amerika kuri yari urashobora kurondera yari Washington Mandela wa Washington Fellowship eka nabandi bantu benshi bara nibinyamakuru bitandukanye iyo hageze usanga bayishije ko bahamagarirwa rukagwinshi kugira gwiyandikishe
bubu nk'umuntu ari bururi kaje ndi bururi mu mfasha gute
jewe ku ruhande rw'uwanje nivugiye kubana abonye yuko mu Burundi batora bake bahamahigwe bake nafashe ingingo yuko ninagaruka mu Burundi nibugurura iyo link nibatangura guhamagaza kandi nzogira amasesyo nzogira murize hamwe ugwaruka mbona yuko goshobora kubigira ndabafashe kwa applyinga ndabafashe kuzuza rero urashobora gukurikirana kunkurikirana ku buhinga ngurukana bumenye nitwa chancelle bamuhaye nzogira poste y'uguhamagara abipfuza yuko no bafasha ndabafashe na urumva noshobora kugufasha
Katia Greta iradukunda akabari ku murongo wa telefone twari twizeye ko tuza kumubona muri studio ariko byagoranye gato ariko turi kumwe numwe mu rwaruka rw'abarundi bari hano i Washington mu mugambi wa Mandela Washington Fellowship watangujwe na President Barack Obama mu gufasha urwaruka rw'abanyafrika rero Katia tubwire muri make nawe waje ngaha muri Amerika muri uwo mugambi urumwe mu baronsa ayo mahigwe waje kuyihe kaminuza waje mu nyigisho zimeze
ko ndabashimiye cyane bwa mbere ku butumire mwaduhaye jewe naje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri University ya Jackson State University muri Mississippi hama naje muri track ya leadership in business kuko mu buzima busanzwe byasanzwe nkora ndi mu entrepreneur ndafise ishirahamwe entreprise yanje ikora mu bijanye no gukingira ibidukikije ikabifatanya n'icyo twita ubukorikori dukoresha icyatsi kimeza kirandaranda cyane cyitwa jasando dukorera mu mazi tugakora mu bisharizo bitandukanye n'ibikoresho byo mu nzu ibiseke ibisharizo n'ibindi bintu byinshi ego none muri kano kanyane twatwaje muri Washington DC kugira ngo duhure na n'urundi kwaruka majani ndwi rusanzwe ruva muri Afrika na konye ne kwaje muri uyu mugambi kwa rusanzwe uri mu yandi ma university ego
icyo byo bikorwa ukora by'icyo chatsi wabigiyemo gute wabimenye gute ko ari ikintu gishobora guhingurwamo ibindi bintu kuko turumva ko Amerika iraraba ati urugwaruka rufise kazoza reka tubashire mu buryo baje basubire bateri indi ntambwe kugira ngo bafashe abandi bari mu kibano wewe icyo chatsi wakimenye gute byagenze gute
icyatsi jasendo nakimenye kuva nkiri muto cyane narakurikirana ibiganiro haba kuri televiziyo cyangwa kuri radio hama hariho rero uwahora ari umushikiranganje w'ibidukikije ari wa Albert Mbonerane ntako atangitse ico kengwa himirize naza ko nabararise nk'imyaka itandatu kuduga nakuze ndayumva ariko maze kugera mu university